Muracyumva ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi, radio ijwi rya Amerika nkuko mubizi ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni mudusange kuri metero 19 na metero 22. Hano muri studio ya gatanu ndi kumwe na Frederic Nkundikije, mukanya arabagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere yuko tujya mu biyaga bigari. Ariko rero mwari mumaze iminsi mutamwumva, yari muri kakonje. Fred, uraho neza? Kakonje kagenze neza?
Uraho Thomas, gakonje kagenze neza nkuko bayivuga, karyoshe ntigahora mwitama.
Niko bimera. Karibu rero, urakaza neza. Nshuti zacu rero, duhere ku ngingo z'ingenzi. Ubufaransa bwasubukuye ubutwererane n'u Burundi, naho mu Rwanda ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party rirasaba ko amwe mu mategeko agenga amatora y'inzego z'ibanze ahindurwa.
Ntabwo ari ibanga, abo bose batorwa bahinduka abaperezida b'amashaka rishaka riri ku butegetsi FPR Inkotanyi, ugasanga n'umuntu yatwaye n'abaturage bose ku mudugudu, ariko nyuma yahagahinduka chairman.
Uyu rero ni president cyangwa se umuyobozi w'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu Rwanda, Fred Habineza, avuga ku bikwiye guhinduka mu itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze. Mu makuru yo hirya no hino ku isi, Minisitiri w'imari wa Kenya Henry Rotich yatawe muri yombi kubera ibirego bya ruswa. Naho leta ya Irani iratangaza ko yataye muri yombi Abanyamerika 17 ibarega ibyaha byo kuneka. Mugumi rero ku maradiyo yanyu, ariko nimuge no ku rubuga rwacu rwa internet wazitatu.com, radio yacu voa.com, mukurikire aya makuru tugiye kubagezaho. Nkuko nabibabwiye, Frederic Nkundikije agiye kubagezaho amakuru yo hirya no hino ku isi mbere y'uko tujya mu biyaga bigari. Fred, umwanya ni wawe.
Urakoze Thomas. Amakuru tuyatangurire mu gihugu cya Somalia, aho ibibombe byatezwe mu modoka n'intagondwa zo mu murwi wa Kiislamu ku murwa mukuru Mogadishu byahitanye abantu bashika 10 nkuko amakuru atangazwa n'igipolisi abivuga. Abandi bantu bashika 15 bakomeretse kandi igihe imodoka yatezwemo ibibombe hafi kirindiro gicako abantu benshi yaturitswa n'abantu bari kure. Ibyo bibombe byumvikanye mu gisara cyose cya Mogadishu kandi byaturikijwe mu gitondo igihe abantu bari koraja ku kazi, abandi nabo bari koraja mu rugendo imaka mu gihugu cya Arabie Saoudite mu gisabisho. Menshi mu bakomerekejwe n'ivyo bibombe barababaye cyane nkuko byatangajwe n'abavyiboneye. Umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Congo, Oli Ilunga, yatanze imihoho uyu munsi kuwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na perezida yo gushyira mu minwe ya perezidanse utwigoro two kurwanya ikiza cya Ebola. Ilunga yaramaze imyaka 2 ari umushikiranganji hajejwe amagara y'abantu, yavuze ko atanze imihoho inyuma y'aho perezida Felix Tshisekedi atangarije ku munsi wa gatandatu ko ariwe agiye gufata mu minwe utwigoro twose two gutuza ikiza cya Ebola kimaze kiringo cy'umwaka cyadutse mu buseruko bwa Congo kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,600. Tshisekedi yaragenye kandi Dr. Jean-Jacques Muyembe mu mabanga yo kurongora umurwi w'igihugu ujejwe kurwanya ikiza cya Ebola. Mu ikete ryo gutanya imihoho yanditse, Ilunga yavuze ko ababajwe n'ukuntu atashoboye gukorana na perezida hamwe n'umushikiranganji wa mbere mu twigoro two kurwanya ikiza cya Ebola. Muri kumwe nabandanya kumviriza iradiyo hejwe ya Amerika. Umukuru w'urwego rujejwe gutohoza ibyaha mu gihugu cya Kenya yatangaje ko umushikiranganji yajejwe ikigega yahagaritswe kubera ibyaha bya ruswa n'ibiturire agirizwa. Ibyo byaha byerekeye isosiyete yahaye uburenganzira bwo kubaka ingomero z'umuyagankuba mu burengero bw'igihugu cya Kenya. George Kinoti uyu munsi kwa mbere yatangaje ko umushikiranganji yajejwe ikigega Henry Rotich yabanje gusambishwa imbere y'uko acirwa urubanza muri sentare. Umushikiranganji mukuru Nawardeen Haji yagirije Rotish hamwe n'abandi bakozi ba leta 27 kubahaye isosiyete yo mu gihugu cy'Ubutaliyano CMC di Ravenna amakontra mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Haji yavuze ko amategeko agenga amakontra nk'ayo yose yahunyanzwe mu ntumbero yo korohereza iyo sosiyete mu gihugu cy'Ubutaliyano ngo naho yariko irahomba mu cyo gihugu. Haji yavuze ko igihe cy'amafaranga yo kubaka izo ngomero zibiri cyadugijwe ko amadolari ashika miliyoni 164 n'ibihumbi 500. Igihugu cha Irani gisani kibandanya guteru hagarara hamwe no gusotora ibihugu byo murengero inyuma yaho uyu munsi kwa mbere gitangarije ko cafashi abanyamerika 17 bajejwe gusuma urusaku n'iperereza kikanacira bamwe muri bo urubanza rwo kwicwa ibirego leta z'umwe za Amerika zihakana. Amakuru yatangajwe n'ubushikiranganje bw'igihugu cha Irani bujejwe iperereza avuga ko abo banyamerika bafashwe mu mwaka uheze bari bamaze igihe baturukanye makuru yereke ibibanza bikomakomeye birimo ibibanza vya gisirikare hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho ruhonyanganda. Amakuru bavuga yaragenewe ibiro by'inyamiramabi za leta z'umwe za Amerika CIA. Perezida wa leta z'umwe za Amerika Donald Trump uyu munsi kwa mbere yanditse kuri Twitter avuga ko ayo makuru y'igihugu cya Irani y'abanyamerika bafashwe ari amakuru y'ibinyoma.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ku rubuga rwacu rwa internet nawo muhakurikira makuru ni radio yacu vewa.com. Fred Rubi hafi mukanya uraza kutubwira nanone muri make ayo makuru atugejeje. Ubufaransa bwasubukuye ubutwererane n'Uburundi. Umubano w'ubutwererane hagati y'ibihugu byombi wari warahagaze kubera impagarara za politiki zabaye mu Burundi guhera mu 2015. Iyi nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana uri mu biro by'Ijwi rya Amerika i Londres mu Bwongereza.
Ubwo butwererane butaziguye hagati y'Ubufaransa n'Uburundi bwatangiye mu ntangiriro z'uyu mwaka. Icyo cyembezo cyafashwe nyuma y'uruzinduko ministri w'ububanyi n'amahanga w'Uburundi Ezekiel Nibigira yagiriye mu Bufaransa mu mpera z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize. Byatangajwe na ambasaderi w'Ubufaransa y'i Burundi Laurent de la Rousse ku itariki ya 14 z'uku kwezi ku munsi mukuru w'Ubufaransa.
La France a tendu la main aux autorités burundaises.
Ubufaransa bwifuje ko ubutwererane bwakomeza maze uruzinduko ministri w'ububanyi n'amahanga Ezekiel yagiriye i Paris mu mpera z'ukwezi kwa cumi umwaka ushize rusozwa n'isubukurwa buhoro buhoro ry'ubutwererane mu rwego rwa gisirikare n'urw'uburezi, aho Ubufaransa bwifuje gushyira ingufu zihamye tubinyujije muri gahunda ya Twige Neza yateguwe n'ishami ry'Ubufaransa ryita ku iterambere.
Mise en œuvre par l'Agence française de développement.
Impamvu nuko Ubufaransa busanga aribwo buryo bwiza bwatuma ubutegetsi bw'Uburundi budohora bukaba bwakumva amajwi y'abatavuga rumwe nabwo. Abitangaza ambassadeur de la Rousse w'Ubufaransa yavuze ko ubwo butwererane buzibanda ku gisirikare no ku burezi.
J'ai signé ce matin même avec le ministre des
Muri iki gitondo hamwe na ministre w'imari n'umuyobozi w'ishami ry'Ubufaransa ryita ku iterambere mu karere yashyize umukono ku nyandiko yitangwa igice cya mbere cy'inkunga ingana na miliyoni 25 z'amadolari avuye mu kigega mpuzamahanga gitsura uburezi na miliyoni 5 z'amadolari zitanzwe n'ishami ry'Ubufaransa ryita ku iterambere. Iri shami kandi rizagenzura ikoreshwa neza ry'izindi miliyoni 20 z'amadolari zitangwa n'ikigega mpuzamahanga, yose hamwe azaba ari miliyoni 50, ni ukuvuga miliyari 100 z'amafaranga y'amarundi.
100 milliards de francs burundais.
Kubyerekeye igisirikare, inkunga izatangwa mu kwigisha abasirikare bakuru bazajya bajyanwa kwiga mu Bufaransa cyangwa se mu bihugu nka Gabon na Senegal, aho Ubufaransa bufite ibigo bihuguriramo abasirikare. Nibutse ko ibihano umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi wafatiye Uburundi bikiriho, ariko rero Ubufaransa bwiyemeje kubirengaho busubukura ubutwererane butaziguye. Twavuganye n'umwe mu bavugizi b'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse turamwandikira ariko ntiyagira icyo adutangariza. Venuste Nshimiyimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Venuste Nshimiyimana, urakoze. Noneho tujye mu Rwanda, aho urubanza rwa Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be rwakomeje uyu munsi mu rukiko rw'ubujurire I Kigali mu Rwanda. Urukiko rwumvise imyanzuro ya nyuma y'abantu barindwi bareganwa nawe rero ku byaha bashinjwa byo gushaka guhirika ubutegetsi. Barabyemeye byose, naho Lieutenant Mutabazi arabihakana. Eric Bagirubusa yakurikiranye iburanisha.
Ijambo rya nyuma muri rubanza ruregwamo Lieutenant Joel Mutabazi na bagenzi be ryahereye kuri Demo Binosa Kalisa nawe wahoze mu itsinda ry'abarinda Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yabanje ariko kongera gushinja yivuye inyuma Lieutenant Mutabazi ko yari amuziho imbunda yari yaribye mu gisirikare cy'u Rwanda mbere yo guhungira Uganda. Yavuze ko iyo mbunda Lieutenant Mutabazi yayikoresheje mu kurasa icumbi rye muri Uganda agamije kubona statu y'ubuhunzi. Uyu wakoranaga na Lieutenant Mutabazi mu mutwe w'abarinda umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ko Lieutenant Mutabazi yamugejejeho igitekerezo cy'umugambi wo guturitsa ubwato bwa Perezida Kagame mu kiyaga cya Muhazi. Aravuga ko yamenye uwo mugambi ntatangira amakuru ku gihe mu nzego z'umutekano z'u Rwanda. Private Kalisa yemeye ibyaha byose aregwa aricuza bisabira imbabazi mu gihe ku rwego rwa mbere yari yarinangiye. Yari yarakatiwe imyaka 25 y'igifungo none we n'ubwunganizi barasaba ko urukiko rwamurekura hakarebwa igihano amaze mu buroko. Imbere y'urukiko yavuze ko imyireguriye ya Lieutenant Mutabazi akora icyo yita gusisibiranya urukiko maze avuga ko yitandukanije nawe. Urukiko rwamwibukije ko yavuze ko ubukene ari bwo bwamuteye gukora ibyaha kandi ko niyo rwamurekura utazamukuraho ubwo bukene. Mu mpuzankano y'icyatsi Kalisa yatambutse apfukama imbere y'inteko iburanisha amanika amaboko asaba imbabazi ku byaha aregwa. Inshinga guca inkoni zamba yiganje mu rukiko kubaregwa hafi ya bose basaba imbabazi no kugabanyirizwa ibihano. Bwana Jean-Marie Vianney Ngabonziza nawe yemera ko yari akuriye ihuriro nyarwanda RNC muri Uganda. Uyu wari warakatiwe imyaka 15 y'igifungo nawe yashinje Lieutenant Mutabazi ko abifashijwemo na Demo Bekarisa bahaye Mutabazi amakarita y'ubunyamuryango ya RNC imwe ikaba iy'izindi akazikwirakwiza mu bandi. Ngabonziza nawe amanitse amaboko imbere y'inteko iburanisha yasabiye imbabazi ibyaha byose aregwa. Yasabye imbabazi abanyarwanda muri rusange umukuru w'u Rwanda Paul Kagame urubyiruko avuga ko yashoye mu byaha n'abandi byagizeho ingaruka. Uko babaga batangiye kuvuga kuri Lieutenant Mutabazi niko yahita agahaguruka mu mwanya yabaga yicayemo akicara ku ntebe y'imbere akandika ibyo bavuga yarangiza agasanga ubwunganizi. Muri icyo gihe Lieutenant Mutabazi uzwi nka Toblende yakunze kumvikana yitsa imitima mu rukiko. Undi wakoresheje imvugo yuje amarangamutima mu ijambo rye rya nyuma muri rubanza ni Bwana Baritazari Imana iriho. Mu kwemera ibyaha kwa kanicuza yagize ati urukiko rwaca inkoni zamba rukambera ababyeyi aho nabaye ikigwari narahamenye. Muri rusange abaregwa barindwi mu icyenda basaba kugabanyirizwa ibihano. Ibihano byabo byari hagati y'imyaka 25 kugeza ku myaka 10 y'igifungo. Barasaba kurekurwa urukiko rukaca inkoni zamba rukabara igihe bamaze muri gereza gikabaka imyaka 6. Umushinjacyaha Captain Faustin Nzakamwitabwiye urukiko rw'ubujurire ko kwicuza ibyaha ko abaregwa ari igikorwa gihambaye cyatuma bagabanyirizwa ibihano. Avuga kuri buri umwe Captain Nzakamwitabwiye urukiko ko nubwo Demo Bekarisa ibyaha yakoze biremereye nta cyabuza urukiko gusuzuma ukwemera icyaha no kwicuza kwe. Byavuze kandi ko by'umwihariko Ngabonziza yafashije urukiko mu nzego zose mu myiregurire ku buryo ahubwo ngo asanga hari byinshi yagombye kuba yarakurikiranyweho. Nawe aramusabira ko mu bushishozi bw'urukiko nta cyatuma adasubizwa mu muryango nyarwanda. Gusa yavuze ko abarimo Pelagie Nizeyimana numva yabo Shadrack n'abandi asanga ibihano byo gufunga imyaka 10 byaha muko biri. Lieutenant Joel Mutabazi wagombaga gusoreza abandi mu ijambo rye rya nyuma siko byagenze. Mu mpuzankano za gisirikare n'amadarubindi mu maso afite agacupa k'amazi ari kumwe n'abamwunganira mu ijwi ryo hasi. Uyu ufatwa nka kizigenza w'iritsinda yavuze ko afite ikibazo cy'ubuzima atameze neza. Yongeyeho ko mu byo abo bareganwa bamushinja asanga hari ibishya byajemo bityo agasaba umwanya yuhagije akabona kubyireguraho. Gusa yumvikanye abikoma ko ari ibikoresho by'umushinjacyaha mu kumuzirikaho ibyaha. Yagize ati bakoranye n'ubushinjacyaha ngo bakore ibyo bakoze baranabizi n'ibihembo bazahabwa ko bazafungurwa ngasigara mfunze. Yavuze ko ajya abiganiraho nabo bafunganywe bakamwemerera ko baje bagamije kumushinja kandi ko n'ubushinjacyaha bubimwemerera. Ubushinjacyaha bwavuze ko nubwo Mutabazi arwaye bitari bumubuze gufata umwanya muto ngo atange imyanzuro ya nyuma y'urubanza. Gusa mu magambo yabwo kugira ngo atazitwaza ko yaburanye ku gitutu cy'urukiko bwamusabiye igindi gihe. Eko bagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali.
Erika bagira ubusa, urakoze. Noneho duha ijambo Assumpta Kaboyi kuri iyi nkuru y'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party ryari mu nama nkuru Kongre yaryo muri weekend ishize. Kongre yasabye ko amwe mu mategeko agenga amatora y'inzego z'ibanze ahindurwa. Mugenzi wacu rero Assumpta Kaboyi, umwanya ni uwawe.
Umuyobozi w'ishyaka Green Party Frank Habineza yabwira Ijwi rya Amerika ko abanyamuryango b'ishyaka rya Green Party basanga hari bimwe bigomba guhinduka mu itegeko rigenga amatora, cyane cyane ay'inzego z'ibanze.
Itegeko rigenga amatora y'inzego z'ibanze kubera ko ubu rivuga ko abantu biyamamaza ku giti cyabo, ariko bitangaza n'uko iyo bamaze gutorwa watowe kuba nka meya yiyamaje nta shaka yavuze ahinduka perezida w'ishaka ku rwego rw'akarere ndetse bikaba bituri ku rwego rw'umurenge ntabwo ari ibanga abo bose batorwa bahinduka ba perezida w'amashaka rishaka riri ku butegetsi FPL Inkotanyi ugasanga none umuntu yatwe n'abaturage bose ku mudugudu ariko nyuma yahakinduka chairman wo muryango FPL Inkotanyi ku mudugudu kagari ku murenge rwego rw'akarere ndetse nabandi bashirwaho na guverinoma nka ba guverineri nabo gasaba ba guverineri bose b'intara uretse umwe gusaba umusirikare nabo bose bahinduka ba chairman ba muryango FPL Inkotanyi ku rwego rw'intara njye kuri tugasanga ibintu bishobora kuba bibangamiye demokarasi kubera ko batowe nk'abaturage basanzwe icyo twifuza twebwe nuko amashaka yakwemererwa kwiyamamaza ku rwego nzego zibanze.
Umuyobozi wa Green Party avuga ko basanze hagiye gushira umwaka batorewe kujya mu nteko ishinga amategeko ariko kugeza ubu hari indi myanya bemererwa n'itegeko nshinga batarabona.
Abagomba kujya muri guverinoma no mu nzego za leta zose bava mu ya mitwe ya politiki yagaruwe mu nteko bitewe n'imyanya ifite. Nuvuga ngo icyo kintu twabonye ubu mwaka ugiye gushira kitarashirwa mu bikorwa nacyo twifuza yuko nacyo cyakubahirizwa.
Muyandi magambo murifuza ko ishyaka ryanyu ryahagarurwa muri guverinoma
niko bimeze rwose kubera ko biteganyije n'itegeko nshinga byagiye mu byabiganiro byabereye mu nama zabaye mu rugwiro muri za 1997 gusanga icyo bafa kenshi cyane bafa iriya myanya izo ntebe zo bafa nyine bavuga ati habeho uburyo bwo gusaranganya ubu butegetsi ni nako byanditse mu itegeko nshinga gusaranganya ubutegetsi kugira ngo abantu bari kuzajya bafa ibyo ahubwo turebe ibintu twakoreye igihugu kugira ngo turwanire iyo myanya kuvuga ngo bihabe ari byiza ku itegeko ryubahirizwa kubera ko ibyo n'ubundi byashanga bitubahirijwe wa musingi wo kubaka igihugu kirambye demokarasi irambye amahoro arambye bishobora kutarushaho kutazagirwaho neza.
Ingingo ya 62 itegeko nshinga ivuga ko abagize guverinoma batoranywa mu mitwe ya politiki yakurikijwe imyanya yabo mu mutwe w'abadepite. Icyakora umutwe wa politiki wabonye amajwi menshi mu matora y'abadepite ntushobora kurenza 50% by'abagize guverinoma. Ikindi bifuza ko cyavugururwa nuko amafaranga ahabwa amashyaka yatanze umukandida mu matora yazajya atangwa mbere agafasha abakandida nda mu bikorwa byo kwiyamamaza aho gutangwa nyuma y'amatora nabwo agahabwa bageze nibura 5% by'amajwi. Ku bigendanye n'amafaranga atangwa nk'inkunga ituruka hanze y'igihugu rishyaka risaba leta y'u Rwanda ko yakomorera imitwe ya politiki kuba yabona impano ziturutse hanze.
Nakiriya kintu kibuzwa yuko imitwe ya politiki itemerewe kubona amafaranga avuye hanze tuvuga nacyo cyakomeza kaganirwaho kuko nk'igihugu nka Repubulika kibona amafaranga avuye hanze avuye mu baterankunga za Banki Mondiale za Afrika Development Bank n'ahandi hose no bihugu bitandukanye kandi tubona ko igihugu nta muntu wigeze ugisuzugwa cyangwa se ukibangamira kubera ko cyabonye izo nkunga. Tuvana imitwe ya politiki nayo iyabonye ikayafasha mu gukora ibikorwa by'iterambere mu gihugu byaba ari byiza ahubwo akabaho za kondisiyo zashirwaho tuvuge akabaho kugenzura imitwe ya politiki igatanga raporo ariko idakumiriwe kuko hari ibigo mpuzamahanga byinshi cyane bishyigikiye demokarasi zishobora kuba zifuza gutanga ayo mafaranga ariko ntabwo byemewe mu Rwanda.
Ishyaka rya Green Party irasaba ko itegeko rigenga amatora mu Rwanda ryahinduka mu gihe u Rwanda rwiteguye amatora abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena. Green Party ivuga ko muri aya matora abagize Sena hari hakwiye ko imyanya inigenerwa ihuriro ry'imitwe ya politiki nayo uburyo itangwamo bikwiye guhinduka.
Amatora y'abasenateri ibigaragara mu mitwe ya politiki niba abandi bane gusa bava mu mutwe mu buhuriro ry'inyungu n'ibitekerezo by'imitwe ya politiki aho kandi itegeko n'imitwe ya politiki riteganya yuko n'iyo huriro n'imitwe ya politiki yuko abantu bashobora kujya muri iyo mitwe ya politiki muri iyo huriro cyangwa kutarijyamo ko yaravuguwe no kuvuga no kujyamo ku bushake. So bivuze yuko imitwe ya politiki ikumiriwe ni kuvuga ngo imitwe ya politiki yaba itari muri iryo huriro nishobora gutanga umukandida ku mwanya wa Sena kandi itegeko ryemerera yuko ayo mitwe ya politiki ishobora kujyamo muri iyo huriro cyangwa se ntijyemo. Bivuga yuko aho itegeko ryabangamye byagomye kuba open n'imitwe ya politiki yakwemerera kwiyamamaza ikishaka kujya muri Sena yajyemo itari ngombwa kwiciye mu ihuriro.
Kugeza ubu mu Rwanda habarirwa imitwe ya politiki 11 kandi yose yibumbiye mu ihuriro ariko itegeko ryemera ko umutwe wa politiki utifuza kuba mu ihuriro ko nawo wemewe gukora nubwo utaburi muri iryo huriro. Green Party ikabisanga nyuma y'inzira nyinshi yagiye inyuzamo ibitekerezo byabo ngo bigere kuri perezida wa Repubulika batizera ko izi nzira zakoze iri shyaka rikaba ryafashe gahunda yo kwandikira umukuru w'igihugu. Assumpta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanye b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera, aho mwiga naho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Uyu munsi ikigo giteza imbere abashoramari mu karere k'ibiyaga bigari CDE cyangwa se Center for Development and Enterprises Great Lakes mu Cyongereza cyakoresheje ikiganiro mu murwa mukuru w'ubukungu w'Burundi Bujumbura nyuma y'amezi 7 arenga kimaze kiga uburyo bwo gutangiza amashyirahamwe mato mato mu mugambi wiswe birashoboka. CDE isanga ibigo bigomba korohereza abashoramari baciriritse bitarasobanukirwa uruhare rwabo mu iterambere ry'igihugu. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wilika Neza uri mu biro by'ijwi rya Amerika i Nairobi muri Kenya.
Isekeza birashoboka ryatanguye mu mwaka w'2018. Aimable Man yakizarongoye ikigo Center for Development and Enterprises Great Lakes di mu mfunyafunyo y'Icyongereza asigura ko umugambi uzogira intererano itari nto mu iterambere ry'igihugu. Bwana Man yakizadondagura bimwe mu vy'ikigarongoye kimaze kuzana nk'impinduka na cane cane mu bijanye no kwandikisha amashirahamwe y'abikorera utwabo mato mato.
Hariho igabanurwa ry'amahera ryabaye rikozwe n'ikigo kigeze korohereza abanyabitari bato bato, imisi yagabanutse, byasabwa byagabanutse bitari bikeya. Tukagira iryo sekeza rero rirafise uruhara ntangire mu itembera y'igihugu rikiriko, aho tugerageza kuganira n'ivyo bigo twerekana inyishu y'ibibazo bihari, kandi tukaba dufise ibyizigiro yuko ndetse n'ikigo bebere no munsi cyo kiravyumva kandi kiriko kiratera indi ntambwe idasanzwe kugira ngo habeho igabanurwa ry'ibisabwa.
Ibyo bisabwa Mana yakizasanga byari bikwiye kuba bike cyane kugira ngo amashyirahamwe mato mato yoroherezwe kurusha nari igikibanza cyayo mu iterambere ry'igihugu gihambaye.
Uruhara bw'amashyirahamwe mato mato ni kirumara mu Burundi kuko baratanga akazi, baratuma habaho igendagenda ry'amafaranga, riratuma bafasha mu iterambere mu buryo bwo kubaka amashuri, kubaka ibitaro, gufasha abatishoboye, gufasha urwaruka no munsi ruriko rurasaba akazi muri leta ikaba atakazi ifise uno munsi. Amashirango mato mato ariko yatanga akazi arifise ikibanza gikomeye cyane. Uruhara rwacu rero kugira ngo ayo mashirango mato mato agire kwihangira bayihereje no kugerageza ubwambe na mbere kubafasha gutahura ineza yo gukorera amategeko no kubafasha kandi kubegereza abajejwe kubatunganiriza no kuvuga ibyo bigo kugira ngo batahure nabo nyene uruhara rwa mu iterambere y'igihugu. Ikiri naco uwo mugambi nyene irisekeza birashoboka ayo mugambi kubafasha mu nyigisho kugira ngo bamenye koko ubuhinga n'ubukire kugira ngo amashyirahamwe yabo agere kwihangira bayihereje.
Kugira ashike kuri iryo hangiro hari ivyo kigo CDE kiriko kiraterera
kumvisha abanyabitari bato bato no munsi bakora inyuma amategeko icyiza cyo gukorera amategeko kuko umuntu akorera amategeko arahiganwa n'abandi, arakora yidegembya, arashika no ku bintu bitari bike. Kiri gikorwa dukora no guhuza abanyabitari bato bato bagiye kubakorera inyuma amategeko bagahura n'abajeje kubatunganiriza nk'ibigo bigeje kuborohereza kugira ngo baganire ibibazo binabiriya bituma bava muri ivyo byo gukorera inyuma amategeko kugira ngo bakore bisunga amategeko. Mu mpande zose rero haraba ibiganiro bituma umwe wese amenya uruhara rwiwe kugira ngo iterambere ry'igihugu rigende ritera imbere.
Mu kiringo cy'amezi ndwarenga kigose di kimaze kiko kigira ivyigwa mu Burundi ukirongo yemeza kwimwe mu ntamba nyamukuru amashyirahamwe mato mato afise ari uko ibigo bijejwe kuyorohereza bitaratahura uruhara rw'abagwiza tunga bato bato mu iterambere ry'igihugu bigatuma basabwa amafaranga menshi n'ibindi byankenerwa imbere y'ukwemererwa gushinga ishyirahamwe. Ibyo navyo bikaba bibavuna. Eloge Urika Neza, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 1 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 5 9 3 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri guteranya rimwe, gatatu, gatanu rimwe, icenda, 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 gatanu rimwe, umunani, gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, ndabona tugenda tugana ku musozo w'aya makuru mu kanya nyuma y'akakaziki. Frederico Nkundikije arababwira muri make amakuru yabagejejeho.
Makuru twabashikije mu kanya twabwiye ko ibombe byatezwe mu modoka n'intagondwa zo mu murwi wa Kiislamu ku murwa mukuru w'igihugu cya Somalia, Mogadishu, zahitanye abantu bashika cumi nk'uko amakuru atangazwa n'ipolisi yabivuga. Abandi bantu bashika cumi na batanu bakomeretse kandi igihe iyo modoka yatezwemo ibibombe hafi Kirindiro gica ko abantu benshi yaturitswa n'abantu bari kuri. Ivyo bibombe vyumvikanye mu gisagara cose ca Mogadishu vyaturikijwe mu gitondo igihe abantu bariko baja ku kazi, abandi nabo bariko baja mu rugendo imaka mu gihugu cya Arabi Saudita mu gisabisho. Twabwiye kandi ko umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu mu gihugu cya Congo, Holly Ilunga, yatanze imihoho uyu munsi kuwa mbere mu ntumbero yo kwiyamiriza ingingo yafashwe na perezida yo gushyira mu minwe ya perezidansi utwigoro two kurwanya ikiza cya Ebola. Ilunga yari amaze imyaka ibiri ari umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu, yavuze ko atanze imihoho nyuma y'aho perezida Felix Tshisekedi atangarije ku munsi wa gatandatu ko ariwe agiye gufata mu minwe utwigoro twose two gutuza ikiza cya Ebola kimaze kiringo cy'umwaka cyadutse mu buseruko bwa Congo kandi kimaze guhitana ubuzima bw'abantu barenga 1,600. Twabwiye kandi ku mukuru w'urwego rujejwe gutohoza ivyaha mu gihugu cya Kenya yatangaje ko umushikiranganji ajejwe ikiga yahagaritswe kubera ivyaha vya ruswa n'ibiturire yagirizwa. Ivyo vyaha vyerekeye isosiyete yahaye uburenganzira bwo kubaka ingomero z'umuyagankuba mu burengero bw'igihugu cya Kenya. Umushikiranganji mukuru Ndaridina Haji yagirije rotishe hamwe n'abandi bakozi ba leta 27 ko bahaye isosiyete mu gihugu cy'Ubutaliyano CMCD Ravenna amakontra mu buryo buteye kubiri n'amategeko. Haji yavuze ko amategeko arenga amakontra agenga amakontra nk'ayo yahunyanzwe mu ntumbero yo korohereza iyo sosiyete mu gihugu cy'Ubutaliyano ngo naho yariko irahomba muri ico gihugu. Twabwiye kandi ko igihugu ca Iran gisa n'ikibandanya gutera uhagarara hamwe no gusotora ibihugu vyo mu rengero nyuma yaho uyu munsi kwa mbere gitangaje ko cafashe abanyamerika 17 bajejwe gusuma urusaku n'iperereza kikanacira bamwe muri bo urubanza rwo kwicwa ibirego leta zunze ubumwe za Amerika zihakana. Amakuru yatangajwe n'ubushikiranganji bw'igihugu ca Iran bujejwe iperereza avuga ko abo banyamerika bafashwe mu mwaka uheze bari bamaze igihe batorokanya amakuru yerekeye ibibanza bikomakomeye birimwo ibibanza vya gisirikare hamwe n'amahinguriro y'ibigwanisho runyanganda. Amakuru bavuga ko yaragenewe ibiro vy'inyamiramazi za leta zunze ubumwe za Amerika. Perezida wa Leta Zunze Amerika Donald Trump uyu munsi kwa mbere yanditse kuri Twitter avuga ko ayo makuru ari ibinyoma.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, nshuti zacu, rero nahaye amakuru yacu ahumurije. Tubashimiye cyane ko mwayateze amatwi, mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi rya Amerika, maze umugoroba mwiza, murakarama.